Mzamba.
Mzambira samirana.
Amakuru makuru makuru yaranze inundu.
Turaramukije tubahanikaze murano makuru 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 yaranze inundu bituriko turasozera François Bizimana ni jengira ngonda yabashikirize mu buhinga bw'ivyuma nkaba ndiko ndafashwa na Martin Kelly ngenda badashaka. Abaharanira agateka kazi na muntu n'abamenyesha makuru bose uko ari 12 baherutse gucirirwa urubanza bagirizwa guhirika ubutegetsi basaba kurenganurwa mu rubanza baherutse gucigwa. Ivyo biri mu ikete bandikiye umugwi w'igihugu CNDH ujejwe agateka kazi na muntu. Umushingwa manza Dieudonné Bashirayishize asaba CNDH ko yobafasha gushikira izo dosiye zabo kugira biture amasentare.
Aho twumvise ko hoba hari urubanza kwabiri mu gifuri rukaba rwaracitse kandi n'ubu rukaguma ari kinyegezwa kuko umuntu agerageje gushika gutuma mu biro byandikiro by'imanza rya sentare ntahinyuzwa abakora muri iyo sentare batubwira ko iyo dosiguma inyegeje mu biro by'umukuru wa sentare ntahinyuzwa. Umuntu rero akibaza ati naho umuntu yoba akoreshwa naho umuntu yoba atumwa kugirira nabi abo badakundwa n'ubutegetsi abantu ubutegetsi bukeneye kunumunya ku nyungu za politike ntivyoshoboka ko uheza gucira urubanza umuntu ngongera urumunyegeze cyangwa umunyegeze biri muri iyo dosiye kuko gushika uno munsi nta muntu azi ikirimo. Twumva ngo ni dosiye ngo ijanye na kudeta kubera rero bazi ko ari ibintu bitagira ishingiro bagerageza kubinyegeza. Nico gituma uno munsi twandikiye ikete kuri w'umugwi w'igihugu ujejwe kubahiriza agateka kazi na muntu tumusaba ko yodufasha kudusabira iyo kopi y'urubanza tukamenya n'ivyo bintu birimwo by'ibinyegezwa maze tukazoshobora kwitura za sentare zabo zo mu gihugu na mpuzamakungu babibutse yuko ubutungana atari igikoresho cyo kugirira nabi igice cyabo mutumva ko mwibintu.
Hari umunywanyi w'umugambwe Iprona w'umugwego nshingwa bikorwa amaze indwi yafungiwe mu gasho k'iperereza mu gisagara cya Bujumbura. Amakuru Radio Inzamba ifise yemeza ko Roger Gateretse yafatiwe ku rugo iwe ku munsi wa gatanu n'abajejwe iperereza bari kumwe n'umwe mu banywanyi b'umugambwe ku itegeko ry'urongoye umugambwe Abel Gashatsi. Amakuru atangwa na bamwe mu banywanyi b'umugambwe Iprona avuga ko atana kimwe ariko arazira uretse agatotezo ariko arakoregwa na Abel Gashatsi. Ni inkuru tubaza Parfait Mudasigana.
Byose byatanguriye mu ikete y'urongoye umugambwe w'abadasigana Iprona Abel Gashatsi yo ku wa cyenda Ruhuma uyu mwaka turimo yandikiye Roger Gateretse. Nk'uko bigaragara muri iryo kete Roger Gateretse yagirijwe ikosa ry'uko atitavye ibikorwa by'umugambwe w'abadasigana Iprona byatunganijwe mu ntara ya Mwaro kwigenekerezo rya gatandatu Ruhuma umwaka uheze 2020. Ariko nk'uko amakuru atandukanye Radio Inzamba ikura mu mugambwe Iprona abivuga Roger Gateretse nta kosa na rimwe rimwagira. Bamwe mu banywanyi b'umugambwe Iprona batangazwa n'ingingo ya Abel Gashatsi mu gihe ikiringo ciwe carangiye kwigenekerezo ya 14 ukwezi k'umunani mwaka wa 2019. Umwe mu banywanyi b'umugambwe w'adasigana Iprona agasigura ko nyabuna ariko azira ikibanza Abel Gashatsi arimo muri kino gihe cyari kigenewe Roger Gateretse.
Icyo muhora turakizi umva Gashatsi Abeli iyo ntebe mubona hanganyemo aho mwumva bibava ngo honorable cyangwa mwumva atanaho nobihera kuko iyo ntebe niyo yivye. Iyo ntebe niyo umushinga ntahe Gateretse Roje. Nimusimbire mu ntara ya Muranza muraba amajwi yarose, mushe musimbire no mu ntara ya Mwaro muraba amajwi intara ya Mwaro yarose, hama mushe muheza murabe yuko yarakwiye kurengana koko imiduga igahagarara. Murazi yuko umugabo w'adasigana Iprona uko byagenze kose hatezwa kuboneka ibibanza bivanye na twa duce duto duto tuboneka ku majwi. Iyo ntebe rero uri kubara bimwe byatezwa gukurikirana intara ya Mwaro niyo yacishikirwa hagaheza hagashikirwa umushinga ntahe Roger Gateretse.
Isoko rya Radio Inzamba mu mugambwe w'adasigana Iprona yemeza kandi ko Roger Gateretse ariko ahogwa ko yamashikiriza ko ikiringo cy'inzego z'umugambwe cyarangiye. Abanywanyi b'umugambwe w'adasigana bakavuga ko inzego zindi z'umugambwe arizo zifise ububasha muri kino gihe mu gufatira ibihano umunywanyi yakoze ikosa.
Amaze kwinjiza ikiringo umugambwe w'adasigana Iprona urimo urabizi harimo ibice bitatu. Hariho icyo nokwita urwego ruri hejuru bitwa Conseil Supérieur d'Orientation. Onago n'ubwego bwategezwa gukurikirana iby'umukuru w'umurambo agira, hariho Bureau Executif, hariho na Comité Central. Izo nizo nzego nuvuga zategezwa bya gute gufata ingingo kuri mudasigana kanaka ahafatirwa ibihano. Noneho urwego rwa Conseil Supérieur nibwo rujejwe régime disciplinaire, nibwo bategezwa kubanza kwiga rukavuga ruti uyu muntu kubera yigenjeje gutya yigenjeje gutya akwiye ibihano kanaka.
Uruganda rwa Radio Inzamba agateka kawe gwarondeye akatari gake Abel Gashatsi arongoye umugambwe Ipona akaba n'icegera cya kabiri cy'umukuru w'inama nshingamateka. Telefone yiwe yahamagara ariko tubura witaba.
Parfait mudasigana urakoze. Hari imisore ibiri ariko irakora ikibazo cyo kwinjira mu gisirikare yitavye Imana kuri uyu wa mbere mu gisagara cha Kayanza. Imbarutso akaba kwari ubusiganwa biruka ku rugendo rw'ibirometero bitandatu. Ido nido na mugenzi wacu Bertrand Ngendakuriyo.
Nuko makuru ashikirizwa na bagenzi babo bimenyesha uwo munsi bari baramutse bakora ikibazo cyo gusiganwa kuva ku mutumba wa Gerero uri muri komine Muruta gushika mu ikambi y'igisirikare ya Kayanza. Ayo makuru abandanya amenyesha ko bose bamaze gushika bitewe n'uburuhe no guhema bahezagirika uwa mbere yaciye yitaba Imana akigera mu ikambi. Abandi babiri bari barembye baciye banyarukanwa ku bitaro bikuru byo muri iyo ntara ya Kayanza. Inyuma y'amasaha make ubwira kabiri yahavuye nawe nyine yitaba Imana. Hakaba hari haherutse kubisanga ya nkijyaho nyene ahindi misore ibiri yaheruka kwitaba Imana muri ubwo buryo aho bariko bakora ikibazo nk'icyo cyo gusiganwa kugira binjire mu gisirikare ku rwego rw'ibisongerezi ibiteye amakenga batari bake. Bamwe mu ndongozi mu gisirikare basaba ko hojaho umugwi w'abaganga ujeje gusuzuma iyo misore n'inkumi imbere yuko bemererwa kuja muri bene ivyo bibazo vy'inguvu. Abo baganga bosabwa kubapima vy'ukuri ko tangwara zoshobora kubateza imasanganya. Abasirikare bakabazwa ko muri kino gihe hari abaganga basanzwe batanga impapuro zemeza ko bashaka kwinjira bakomeye batabanje kubapima.
Aha rero ku bwa Gracien Rukindikiza yahoze ari intwazangabo mu gisirikare cy'u Burundi ngo ivyo byerekana ko ugo rwaruka rutabanje gupimwa neza n'abaganga kugira bimenyekane ko bafise ubushobozi bwo gukora igisirikare. Nayo ubundi ngo suko byari kugenda tumutege yome.
Ni ibintu bidasanzwe kuko nivyahora biba mu gisirikare mugabo cyane cyane amakosa ntaba yerekeye abasirikare, makosa yerekeye cyane cyane abaganga ubwa mbere baba bapimye kubona yuko babikwiye. Uko umuntu yomenya nuko mu baganga bapima mu bisanzwe nta byuma bikomeye bakoresha, ni bimwe byo gupima nyene bisanzwe kuraba umuntu bakamubaza nibaza je ku bwanje yuko bashobora kuba harabayemo ibintu bibiri cyangwa ikintu kimwe muri ibyo bibiri. Icya mbere ni uko ugo rwaruka rushobora kuba rwaragiye mu ihiganwa rugasiganwa rwose gushika naho hamye umuntu yumva yuko arushe ateza kugabana inguvu hamwe umuntu ahereza kumuga navyo byonyine ntivyo babikwiye. Ikindi nacu nuko hakwiye corona i Burundi abo bantu nino bari basanzwe bafise ingorane zo guhema baba baranduye mu gihe bariko barashirwa hamwe hanyuma bagaca abari bo biruka bigasanga habaye ingorane. Mugani bada cyane cyane kumonya ivyo yuko mu minsi iza igisirikare cyo banza kiza kubapima neza mbere yuko batangura mu mahiganwa. Mu bisanzwe nta gisirikare cyahora kipima imbere yuko batangura amahiganwa, abantu baje nibo baje nyine guhiganwa babanje kwipima bo nyine ubwa mbere babyizigiye.
Ingena agapfukamunwa gakoreshwa mu ntumbero yo kwirinda coronavirus. Agapfukamunwa ni kimwe mu buryo bwo kwirinda ikiza cya coronavirus. Abahinga mu buvuzi bavuga yuko ari uburyo bwiza bwo kugakoresha mu ntumbero yo kwikingira. Imbere yo gukora kugapfukamunwa ubanza gukaraba n'amazi meza n'isabuni. Mu kukambara no mu kugakura ufata kutugozi. Umaze kukambara kirazira kikaziririzwa kuguma ugakorakora. Ugutizanya agapfukamunwa cyangwa gukoresha kuwundi bibi indahiro. Kubakoresha udupfukamunwa dukoze mu bitambaro gakoreshwa umunsi umwe hamaka kameswa. Nayo kubakoresha tumwe ducuruzwa mu mafarumasi gakoreshwa rimwe hamaka gatabwa. Menya neza iyo agapfukamunwa gakoreshejwe nabi ntigashobora gukingira umuntu.
Ako ni akamo ka Radio Inzamba agateka kawe
ifadikanije na Internews ifashwe mu mugongo n'umuryango w'ubumwe bwa Burayi.
Mumakuru ajanye n'igisata cy'amagara y'abantu ibice bigera kuri 40% by'abagwayi baritavye imana bitewe ahanini n'ubwoko bushasha bw'ikiza COVID-19 mu kwezi kwa mbere guheze ku mugabane wa Afrika bikaba bishikizwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu gitaho amagara y'abantu OMS kuva umuntu wa mbere yahitanywe n'icyo kiza ku igenekerezo rya mbere ruhuma umwaka uheze w'2020 igitigiri cy'abitabye imana kigeze ku 100% akaba ari inkuru tubaza mugenzi wacu Emmanuel Ndayishimiye
kubyibiro by'umugabane wa Afrika mwishyirahamwe OMS yita amagara y'abantu ku isi ibyo bitigiri by'abitabye imana kubera ikiza COVID-19 byiyongera muri kino gihe ariko bigaragaza ubundi bwoko bw'icyo kiza bwandukira cyane mu gihe Afrika yari itanguye urucanco rw'icyo kiza kubyishyirahamwe OMS rero ibice bigera ku 40% by'abagwayi baritavye imana bivuye ahanini ku bwoko bushasha bwa COVID-19 mu kwezi kwa mbere guheze ku mugabane wa Afrika ngo kuva umuntu wa mbere apfuye yahitanywe n'icyo kiza muri Afrika ku igenekerezo 14 ruhuma umwaka urangiye w'2020 igitigiri cy'abitavye imana kigeze ku 100% ubwoko bushasha bwa COVID-19 bwandukira gusumba ngo nubwo muri Afrika y'epfo bwagaragaye mu bihugu 8 byo ku mugabane wa Afrika nayo ubwoko bwo mu gihugu cy'Ubwongereza butogwa mu bihugu 6 muri Afrika. Mashidizo Moeti aserukira ishyirahamwe ya OMS ku mugabane wa Afrika amenyesha ko abantu 22,300 bitabye imana muri Afrika iminsi 28 iheze 2,600 nabo bari bamaze gushengera iminsi 28 imbere nayo muri ndondwi iheze haruwe abantu 84,808 banduye ikiza COVID-19 abarenga 3,202 baritaba imana uretse ko urucanco ariko umuti uramakwiza corona ishyirahamwe ya OMS ribandanya rihamagarira abanyafrika kwambara agafukamunwa gukaraba kenshi gashoboka intoke no gutandukana na mugenzi wawe
umuntu umwe yarapfuye abatari bake barakomereka isengero katolika n'amashure abiri shingiro nayo arabomagurika mu mvura ivanze n'umuyaga yaguye kuri uyu wa kane uheze ivyo vyabereye mu kibumbu muri komine ya Kayokwe iri mu ntara ya Mwaro abashikiwe nayo magume basaba imfashanyo yihuta ni nkuru tubaza mugenzi wacu Jean Georges Kibogora
hari gihe cy'10 ahiyo mvura gihusi yagwa ikaba yasenyuye iyo sengero ngaho mu kibumbu iri muri komine ya Kayokwe hamwe n'amashuri nshingiro yo ku Ruvumu na Kibenda Migende uwitavye imana nabo bakomeretse bakaba bari muri iyo sengero ya bomotse abanyagihugu baba ngaho ibara ryabereye bavuga ko batari bwabone imvura nk'iyo bakabona ko ari isibe ryabateye bakaba basaba abagira neza ko bagarukira ko abanyeshuri nabo bahora biga kuri ayo mashuri nshingiro bavuga ko bagiye kugira ingorane nyinshi kuko aho bahora bigira habomaguritse Musantera rongwe komine ya Kayokwe Honore Hatunimana aremeza ayo makuru akavuga yuko ayo mashuri yabomotse vyavuye ku biti vy'amatara vyahenutse bihitana ibirasi vy'amashuri umuyobozi wa komine Kayokwe na wenyene asaba bagira neza ko bofasha kugira ngo ivyo vyabomotse bishobore gusubirizwa mumenya ko muri imvura igize iminsi igwa mu ntara ya Mwaro inkuba yahitanye abantu 4 ku musozi wa Gihinga ku munsi wa 3
akaba ari no ngaha ano makuru yaranze inondwi yaciye yagarukira ndabashimiye mwebwe mwese mwayakurikiranye irindi sango ni ku munsi w'Imana uza aje François Bizimana nariko ndabashikiriza nkagira nti naho ubutaha
Ngiyi nzamba
Nzamba irasamirana
Amakuru makuru yaranze inondwe